nzamba
nzambira samirana
Mwiriwe nchitiramu wakunzi wa radio inzamba katika kawe mumakuru yo kuri igenekerezo rya Academy Andagaro umwaka w'2021 Arita Kimana nije ngiye kubashikiriza aya makuru twabateguriye agizwe na zino nkuru nkuru zikwerekera itotezwa ry'abanywanyi b'umugambwe SNL abandanya mu ntara zitandukanye z'igihugu mu ntara ya Kirundo havugwa inongozi zibiri zo muri uwo mugambwe zibarizwa mu gasho muri iyo ntara kuva kuri uyu wa kabiri abo banje bagirizwa n'ubukaba kitaramenyekana abanywanyi b'umugambwe bakababazwa n'agatotezo bagirirwa murabyumva mwidonido ubijanye n'agatera kazi na muntu barasaba amatohoza yigenga ku bantu bazwe kugandagura Petero Karabere Mbonima arongoye ishyirahamwe APRODH riharanira agateka k'abanyororo yaje kugandagurwa haraheze imyaka itandatu mu runani rw'abaharanira agateka kazi na muntu mu Burundi basaba umukuru w'igihugu kubikurikirana naye mu bumanuka bw'igihugu mu ntara ya Bururi ku ishuri ry'imyuga ya Kiremba havuga imyidogo myinshi mu bakozi bato bato bo kuri iryo shuri imvongo akaba ari agashahara gato bahembwa bakavuga ko ubuyobozi bwiciye amatwi kuri ico kibazo kaze mwidonito
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org
nasubiye kubaramutsa Doyere ya makuru kubijanye n'agateka kazi na muntu abantu babiri bo muri commune Gitobe mu ntara ya Kirundo barafunzwe kuva ku mugoroba w'ukuru wa kabiri Ernest Mbazo umutima arongoye umugambwe SNL muri commune Gitobe na Ndungurutse Lepa Musene arongoye umugambwe SNL ku mutumba wa Gahosha muri iyo commune nyene bakaba bafungiwe mu busho bw'intara na commune abanywanyi ba SNL bakabona ko ari agatotezo gakorerwa abanywanyi b'umugambwe SNL Ninguru tubaza Diane nkuru nziza
Izo ndongozi zibiri zahagaritswe na komisere w'intara ya Kirundo bisabwe na musitanteri wa komine ya Gitobe nkuko amakuru abangaho muri Gitobe abimenyesha ayo makuru akaba amenyesha ko abo banywanyi ba senere bahagaritswe mu gihe hariko hararondegwa uwitwa Serge yaheruka guhunguka ava mu Rwanda yagirizwa gutunga ibigwanisho ariko akaba yari yamaze guhunga igipolisi kimaze kubura uwo Serge cyagiye gifata Nepomusene Ndungutse atwara umugambwe senere ku mutumba wa Gahosha na Ernest Mbazo umutima atwara senere muri komine ya Gitobe igihe yaraje kubaza igituma Ndungutse afatwa mu kibanza cy'undi muntu aho kumwishura komiseri w'igipolisi atwaye intambu ya Kirundo yaciye amwuriza imodoka agenda amutwaye mu kibanza atabwiye umuryango wiwe hari nk'igihe cy'isaha zitatu z'ijoro
yafashwe ejo masaha y'umugoroba inyimodoka y'ibiyo bitabona yo mu bwoko bwa pika iri mu bapolisi bivugwa ko yoba ari iya komiseri provinciale w'igipolisi igihe cy'isaha zitatu n'inusu z'ijoro niho yafatwa yaho bari bamusanze hafi y'ibiro bya komine Gitobe tukatangazwa n'ingene umuntu afatwa mu ijoro cyane cyane abatavuga rumwe na leta na FDD birateye amakenga
Kuri uyu wa gatatu umuryango wiwe wahavuye umenya yuko Mbazo umutima afungiwe mu ibohero rya komisariya y'intara ya Kirundo nayo Ndungutse Nepomusene akaba yabaye afungiwe mu ibohero rya komisariya ya komine Gitobe abanywanyi b'umugambo senere bakaba basaba abajejwe intwaro n'igipolisi kureka kubatoteza bagirizwa ibyaha batakoze
cyo dusaba nko hari abanywanyi b'umugambo sene nuko iminsi yose habaye nk'iyo y'amatohoza batoca bafata abantu mu kivunga nkuko tubimenyereye turiko turabona neza yuko hari abantu bariko bararenganywa nta muntu ubu ahanirwa uwundi rero dusaba yuko abantu bacu abanywanyi bacu bafungurwa atakinze gusabwa kuko ntacyo bagira mu bisanzwe bagira umwikeko
abandi banywanyi b'umugambo senere bari bazindutse kuraba Ndungutse ahafungiwe bahavuye nabo bafatwa barafungwa amasaha make imbere yuko kurekugwa babanje kwakwa n'igipolisi amatelefone yabo mu kwezi kw'icumi itegera curongo uyu mugambwe senere Oscar Nahimana yaranyurujwe abamunyuruje bakaba bavugwa ko bari batumwe n'urongoye umugwe w'imbonera kure mu ntara ya Kirundo Abere Nahishakiye nkuko biri mu matohoza yisekeza rya ndondeza musitanteri wa komine Gitobe Dusabe Georgie aremeza yuko abo bantu bafunzwe kumvo z'amatohoza mu kurindira ko uwagirizwa icyaha aboneka
mugerero abanywanyi b'umugambwe SNL babandanya gutotezwa mu gihugu Federico bamvuga inyumvira rongoyo Rani Sefor kwabaharanira amasezerano ya Arusha asigura ko yari ingendo y'ubutegetsi bwa CNDD-FDD inyuma yaho umugambwe urongowe na gato rwasa werekanye ingufu zawo mu matora y'ibihumbi 2020 ariko ntubandanye waranira insinzi yawo dukurikire Federico bamvuga inyumvira
kubwanje umugambwe CNL uri kuratotezwa uri kurahamwa kubera ko bakoze ingwe mu jisho kandi badashaka kuyigwanya cyane badashobora kuyigwanya rero mwibuke ibyabaye mu matora yo mu kwezi kwa Rusama mwaka 2020 aho muri ayo matora mu by'ukuri tutaravye hirya no hino ari umugambwe CNL watsinze ayo matora ibyo rero byarabaje cyane umugambwe CNDD-FDD kuko ntiwari witeze ko ibyo bintu byogenda uko niho rero amatora baye umukuru wabo akinezereza no kuja kwitwara yitwara kuri babandi nyene nta rundi rubanza rwari kuvamwo hari kiba gisigaye hari hasigaye ko abatotezwa kugira ngo amatora yandazagere atabantu n'abamwe bakiri mu gihugu bashobora kwigisha ibindi bitagenda umugambwe CNDD-FDD burya rero ntugire ngo ibindi biri inyuma nta kindi nico kandi kirahambaye nico gituma mvuga nti burya ntibabifata iminenerwe ibi bintu ntibyoroshe kiyaje nuko ari abantu bariko barapfa kandi bariko batuye bakiranira ibiri mu mategeko kandi bakiranira uburenganzira bwabo nico gusa kibabaje nayo ubundi kubatoteza nejo baracabatoteje nuko bica bazobatanya babica kubera ko burya iyo warinze ufata ijya nzira inyishu ntiyari yo guca ugenda ugahora ngo winyegeze kuko n'ubunzi bw'umukurikiranwa maga
hari umusore yitwa Sofoni yo mwungere yafashwe kuri uyu wa kabiri uheze ku mutaga muri zone ya Musaga muri komine ya Muha yafashwe n'urongo iperereza ku Musaga hamwe n'umupolisi dokoro ku Musaga nyene amakenga n'ubwoba ku mutekano uwafashwe ni yose mu begere muryango wiwe ngo kuko batigeze bamenyeshwa iyo yajanywe canke aho yabafungiwe inkuru dushikirizwa na Ben Axera Kana
Sofoni niyo mwungere yafashwe nk'unyurujwe n'urongo igisata c'iperereza ku Musaga azwi ku izina rya Damien ari kumwe n'igisongerezi mu gipolisi akorera ku Musaga bita Doko abanyagihugu bari ku ibarabara rya gatatu aho yafatiwe biganiye radio inzamba agateka kawe uko byagenze
akaga kikwinyere ko gahimbi araje nyine badandaza impeke ya rya gatatu cyaramumwere ngo niba cyashika ujyana twara dokumentasi baje ku Musaga cyaramutwara ku izone mbwa ku izone ntiyahagaze
Abanyagihugu bo ku Musaga bavuga ko Sofoni niyo mwungere ata bintu vya politiki yahora avugwamwo bavuga ko yigisha mu mashuri y'abigenga kuko ata kazi ka leta yari afise kuva amaze amashuri yiwe ya kaminuza y'Uburundi mu gisata c'inyifato psikoloji mu rurimi rw'igifaransa ico bikoze abanyagihugu bo ku Musaga bavuga ko ifatwa ryiwe ryo bari fitaniye isano n'uruhigi rumaze iminsi muri komine Mugamba y'intara ya Bururi kuko ari yava Sofoni niyo mwungere avuka mu gacimbiri gakaranka muri zone Kivumu iyo komine ya Mugamba umubyeyi we akaba ari mu bakukurutse mu gisirikare cya kera ex-FAB abegereye umuryango wiwe bafise ubwoba n'umutima uhagaze ku mutekano wiwe kuko bataramenyeshwa ico ariko arazira naho apfungiwe radio inzamba agateka kawe twagerageje kurondera kuri telefone Damien arongo iperereza muri zone Musaga cyo kimwe na doko bagiye kumufata kugira batange umuco kuco bamuhora niyo bamujanye kumupfungira ariko ntitwashoboye kubaronka
abandi bantu batatu bashasha barafungiwe muri komisariya y'Inyamirambo muri komine Mugamba intara ya Bururi kuva ku mugoroba wa kuri uwa kabiri amakuru ava muri komine ya Mugamba hakavuga ko ari abakenyezi bakekwa kuba baragize uruhara mu igandagurwa ry'umukenyezi n'umwana wiwe ku mutumba wa Mugendo Ndengo muri komine nyene ya Mugamba Idonido na Vanessa Muiteka
Abo bakenyezi uko ni batatu bahagaritswe n'igipolisi ku muhingamo wo kuri uwa kabiri nk'uko amakuru avaho muri komine Mugamba abivuga baki kwa kuwa baragize uruhara mwiganda gugwaje abantu babiri umufasoni Regine Niyonkuru n'umwana wiwe ku mutumba mugendo ndego muri zone Nyagasasa. Amakuru ka mu gipolisi avuga ko hamande yabo batatu hari n'abandi batanu bamaze guhagarikwa bakurikiranwa kuri iyo dosiye nyine y'ubwo bwicanyi. Muri abo bahagaritswe hakaba harimwo muramu w'uwo mugore yishwe hamwe n'uwo bakorana ku ishuri yigisha ko ariko umukozi wo muri urwo rugo akaba yarakirondegwa kugeza ku mugoroba wo kuri uwa kabiri, akekwa kuba yaragize uruhare rukomeye mwigandagurwa ry'abo bantu kuko ngo yari yarafashwe ariko aresesha inka z'uwo muryango kugira ngo azigurishe, ariko kuva umunsi iryo bararigwa na urasubira kumukubita ijisho. Bose aba bamaze gufatwa bakaba bafungiwe mu gashoka komisariya y'igipolisi cya komine Mugamba. Muntwaro muri komine bakaba bemeza aya makuru bagasaba umunyagihugu wese yaba afise ico azi kuri ubwo bwicanyi ko yokwegera igipolisi mu ntumbero kumenya abakoze iryo bara.
Arakoze Vanessa Muriteka, mukanya turabandanya n'aya makuru.
Inzamba
tubandanye mu gisata c'ubutungane aho buzima bwa Zeno Kabura akekwa ko ariwe yateye grenade umukuru wa zone Mpinga Eric Niyondavye muri komine yavugizo mu ntara ya Makamba bubangamiwe. Amakuru dukura mu begereye mu muryango wiwe bamenyesha ko aguma ariko amapingu. N'inkuru ya Blaise Niyajimbere.
Amakuru dukura ngayi Makamba atumesha ko Zeno Kabura yafashwe kigenekezo rya 11 ruheshi haje gutegwa grenade umukuru wa zone Mpinga Ehike Niyondavye amaze indwi zibiri mu gashoka komine Makamba akaba yaciye atoroka. Amakuru dukura mu gipolisi atumesha ko Zeno Kabura yavu yafatirwa muri komine Rumonge aho yari yarahungiye, yaciye mu nyuma agarukanwa gufungirwa mu gashoka parke Imakamba aho gushika uno munsi afunzwe aboshe ndetse no mu masaha yo gufungura. Ayo makuru akabandanya avuga ko kubera amagara yiwe atifashe neza vyanze nuko arenguka imbere y'abacamanza kwa gatanu w'indwi iheze kuko atashobora no guhaguruka. Abegereye umuryango bagasaba nyabona ko yoroshwe ubusha wo kuja kwa muganga. Twagerageje kurondera Jean Paul Bucimbona arongoye parke nkuru y'Imakamba, arongoye parke nkuru y'intara ya Makamba ku telefone kugira duhe umuco ariko ntitwamuronse.
Amatohoza yigenga niyakwiye gukogwa kubashatse kugandagura Petero Karaveri Mbonimpa arongoye ishirahamwe rihane yagateka k'abanyororo APRODH. Ibyo biri mu itangazo ryasohowe n'urunani ruhurikiyemo amashirahamwe aharanira agateka kazina muntu mu Burundi CBDDH inyuma y'imyaka itandatu ahatswe kugandagurwa. Vital Nshimirimana arongoye urwo runani asaba umukuru w'igihugu mushasha Ivarite Ndayishimiye gufata iyo dosiye mu minwe. Inkuru dushikirizwa na Josephine Jones Munzimana.
Petero Karaveri Mbonimpa arongoye ishirahamwe ya PRODH riharanira agateka kazina muntu n'akabanyororo mu Burundi. Imyaka itandatu irarangiye agomba agandagugwe. Abaharanira agateka kazina muntu baracarindiriye ukuri ku vyabaye. Vital Nshimirimana arongoye urunani ruhurikiyemwo amashirahamwe riharanira agateka kazina muntu mu Burundi.
Haheze imyaka itandatu abagizi ba nabi bamwe bashoboye kumenyekana yuko bakorana n'igipolisi hamwe n'iperereza ry'u Burundi, iryo naryo rikaba risanzwe rikukira ibiro by'umukuru w'igihugu bashatse kugandagura mutama Petero Karaveri Mbonimpa. Kuva iryo barariguye nta butungane burigira buba, nta matohozwa yimbitse yashoboye kuba kugira ngo abo babikoze nibyo hariho abamenyekanye bimenyekane neza ababatumye abakoze umugambi wo kumugandagura hamwe n'icyo bashaka gushikako hanyuma mbere baheze bakurikiranwa.
Vital Nshimirimana asaba umukuru w'igihugu mushasha Evariste Ndayishimiye gufata iyo dosiye mu minwe urubanza nyago rwigenga ruje akabona.
Ikibabaje kindi ni uko haheze umwaka harigiye mu mabanga y'umukuru w'igihugu wundi mukuru w'igihugu mushasha uwo nawe byitwa yuko wewe atamatati bateza kuba bafitaniye n'abaharanira agateka kazina muntu na cyane cyane Petero Karaveri Mbonimpa. Twari twiteze rero yuko umukuru w'igihugu mushasha ashika byura amadosiye y'ababuze ubutungane agashika ahoza abamaze imyaka irenga itanu barira hanyuma rero gutyo igihugu kigasubira mu mahoro.
Hari kugerekezo rya gatatu myandagaro mu 2015 aho Petero Karaveri Mbonimpa arongoye ishyirahamwe APRODH yaratashe muhiriwe mucara amavuye ku kazi igihe cy'isaha 11 n'igice cy'umugoroba ageze kubere metero bibiri hafi muhiriwe yararashwe n'umuntu ari ku ipikipiki ipikipiki yari yabonye ku kazi we hakirikare nkuko Petero Caravelle Mbonimpa yabiyagishira mu iranira gati kakazi na muntu kwitsi Amnesty International imbere yuko atubwenge yaramenye umwe kubari kuri iyo pikipiki uwo nawe ngo no mukozi w'ibiro bikuru vy'iperereza akorera muri zone Kinama ngo bamurashe amasasu ane rumwe rumuca mwizosi kwigerekezo rya gatandatu munyonyo 2025 nyene mu gihe Petero Caravelle Mbonimpa yarakiri mu bitaro niho yumva ku muhungu wiwe Weli Fleury Nzitonda yitavye Imana agiheza guhagarikwa n'igipolisi muri karitsiye Mutakura mu gisagara ca Bujumbura aho hari haheze ukwezi Pascal Nshimirimana umukwe wa Mbonimpa Petero Caravelle yiciwe imbere y'urugwiwe mu gisagara ca Bujumbura
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org
turabandanya makuru twabateguriye imyidogo n'imyishye ku munza barundi bari mu kambi y'Induta mu gihugu cya Tanzania aho kuva kuri uyu wa kabiri baronse itangazo ribabuza gusubira gufyatura amatafari bahora basanuza amazu yabo izo munzi zikabona ko iryo tangazo riri muri kwa rukurikirane rwo gushaka kubatahukana ku nguvu mu gihugu cy'u Burundi ido nido na Jacob Sibomana
ibirote mukuru w'ikambi Induta biri bucimbuzi zose ko idufyatura amatafari amwe dukubaka inzu irabujijwe mu nkambi
iryo jwi ni ry'umwe mu bakozi b'abarundi bakorera aho mu ikambi aho mu masaha ya saa yine z'agatondo ariko aramenyesha impunzi zose z'abarundi zibaho mu ikambi ko kizira ikaziririzwa gusubira gufyatura amatafari muri iyo kambi ibiro bikuru by'iyo kambi bikaba byanasabye ko nayo bamaze gufyaturwa yobomogwa vuba bwango ibitakiriwe neza n'izo mpunzi
twatumenyereye yuko twari dufyatura muki tukungura utuzu tukungura ibikone mwana yuko bamwe muri imiryango myinshi ariko yiga Tanzania tubona iri muri za ngingo zo kutwirukana ku nguvu twatanguje kuva tugishika ngaha 2015 tugasaba amashyirahamwe yagejejwe agateka kazi na muntu n'agateka k'impunzi kurushika ko bakaza bakomeza ibibazo byacu
ku gasharangaro Leopold icegera cy'umukuru w'ishyirahamwe CBDH bikajaranira agateka k'impunzi nawe naremeza kiza atakindi bigamije atari ugushaka kubatahukana ku nguvu agasaba igihugu cya Tanzania kubahiriza amategeko mpuzamakungu agenga impunzi
kiri nyuma yabyo umuntu wari wese arakizi wari wese arakibona nta kindi atari kugerageza kugira ngo impunzi z'abarundi zitezomuke yamabi yagiye akorerwa impunzi z'abarundi muri Tanzania ni menshi rero twebwe muri CBDH vikare turasaba igihugu cya Tanzania ko cokubahiriza amategeko itari ivyo kuzuba ruguhomyera amategeko mpuzamakungu icyo gihugu bwacu casinye
mukamenya ikambi ya Nduta ari imwe mu makambi y'impunzi asanzwe araho mu gihugu cya Tanzania akabari nayo kambi ivugwa mu bibazo byinshi by'impunzi nko kunyuruzwa ku nguvu n'ibindi
abakozi bakora imirimo mito mito kuri ETS Kiremba yo muri komine y'intara ya Bururi baridogera mu buyobozi bw'iryo shure ko bubahemba inisha ntikize bavuga ko bituye ubuyobozi bw'iryo shure kugira ngo babadugirize agashahara ariko ngo byabaye imfa gusa basaba ubuyobozi bw'ishure gufata ibintu mu minwe inkuru ya Trifine Kani wabo
abakozi bakora ubuzi bubayabaye ku ishuri ry'imyuga ya ETS Kiremba mu ntara ya Bururi ni 20 bamwe bakora isuku abandi mu gikoni abandi nabo n'abanyezamu bavuga ko agashahara bahembwa ari ntica ntikize kadashobora kubatunga bo n'imiryango yabo
ikintu cya mbere tugaye mu kazi n'agashahara gato kuko umukozi yitwa ko akorera amafaranga menshi akorera 30,000 nta gushikana 40 ni ukuvuga rero muri icyo gihe twebwe naho dufitaniye amasezerano n'ishuri n'ishuri rya leta kandi natwe nta serivisi n'imwe itugirira yerekana yuko twaba dukorera ishuri ya leta kuko muri twebwe turarwara ntituvuzwa kumva zako gashahara gato iyo dusabye akagurane usanga nk'umukozi aronse amafaranga menshi aronse nk'ibihumbi 300 ari nakayaronka mu myaka itatu atasanga rero asigaranye agashahara gato kadashobora kumutunga muri uwo muryango rero twebwe ibyo bibazo twarabyitegereje tubona ko bitunaniye kubaho
bavuga ko ikibazo bagituye ubuyobozi bw'ishure ariko ntibwabatunganiriza. Basaba ababakurira gufata mu minwe ico kibazo ahandi ho ngo bagiye kwicwa na kigoyi. Ikindi bavuga ngo basinyishijwe amasezerano ku nguvu ayo nayo ngo ntaborohereza. Bavuga kandi ko agafashanyo k'intega bizoza bashikirizwa na INSS badaheza ngo bakaronswe.
Tudodoye mu buyobozi bw'ishuri nta kintu na kimwe bigera batubwira cerekana yuko natwe twaba tugiye kubaho nk'abandi bakozi. Twegamiye leta kuko ishuri ni ya leta. Twarashoboye gusinyiranira amasezerano y'ishuri bita kontra mu Gifaransa, ariko amasezerano twayasinyiraniye ariko leta iyisabye abayobozi baca baraduteza iyo kontra. Ariko iyo kontra ntituyemera kuko hari abo yasanze bamaze imyaka 17 nk'uko twababwiye, ariko twese baca badutereza kontra. Umunsi umwe tuba turahonze ya myaka yose twakora, kandi iyo kontra ntacitumarira kuko bamwe hariho abashobora kuba babona bati turafise agashahara gato bakaronka nk'ahandi bashobora kuyisumwamo, bagaca bagenda rero ya mahera bakotirizwa muri NSS ntihagire icyo bamarira kuko bagiye mu kugaya agashahara. Twosaba rero abari hejuru, turasaba leta y'u Burundi ikadufasha natwe tukagira aho twishikanye tukaba abakozi nk'abandi kuko tuje tukorera ishuri ya leta.
Twagerageje kurondera bukuru Deo arongoye iryo shure ku matelefone yiwe ngendanwa kugira ngo agire icyo bivuze ko turamukena.
Mu gusozera aya makuru tuyasozerere kuri iyi nkuru y'ubugenduzi bukuru bw'akazi, bategetse ko habanza kumenyekana uwakwiragije ku mbuga ngurukana bumenyi umutahe uhamagaza ubuyobozi bukuru bwa Onatere ku mbuga ngurukana bumenyi. Kugira ngo bikunde ubwo buyobozi bukuru bw'akazi bubumvirize ku ngorane bafise abakozi ba Onatere, bakaba babona ko ari ugusaba amananiza mu kudashaka gutorera umuti ingorane bafise. Ido Nido na Delicia Kamikazi.
Umugenduzi mukuru w'akazi yari yarungikije umutahe ubuyobozi bukuru bwa Onatere ku matati ari hagati yabwo n'abakozi ba Onatere. Umutahe wari kwitabwa kuri uyu wa kabiri kugira ubwo bugenduzi bwumvirize impande zo. Amakuru dukura mu begereye ubugenduzi bukuru avuga ko umubonano wamaze umwanya muto kuko umugenduzi mukuru yategetse ko habanza kumenyekana uwakwirakwije umutahe uhamagaza ubuyobozi bukuru bwa Onatere ku mbuga ngurukana bumenyi. Abakozi bakabona ko ari ukwiteza utunyoni kugira ingorane zabo ntizitorerwe umuti, abandi nabo bakabona ko ubugenduzi bw'akazi buhengamye kuko ibyo kumenya bakwirakwije umutahe bitari mu biteje ingorane hagati y'umukoresha n'abakozi. Ubuyobozi bukuru bwa Onatere bukaba bwari bwaserukiwe n'abashingamanza batatu baburanira leta nk'uko amakuru ava mu bugenduzi bw'akazi abandanya bivuga. Tubibutse ko abakozi ba Onatere kuwa 22 Mukakaro bahagaritse akazi mu kimwe 1930 kugira berekane umubabaro bafise kubona amazi amezi 4 bataronse umushahara, kandi bakaba batanakirihirwa n'amafaranga y'intega bizoza ya INSS. Hajye Nzamba twagerageje kurondera ubugenduzi bukuru bw'akazi kugira tumenye icyo buvuga ku byo abakozi ba Onatere basaba, ariko ntibyadukundiye.
Arakenuye Denise Kamikazi ni ngaha rero dushe dusozere ya makuru twari twabateguriye. Nkengurukiye mwebwe mwese mwayakurikiranye. Alisa Kimana niko ndayabashikiriza, nkaba ndabifurije kugira ibihe byiza mwese, nawe ubutaha.